جو مسلميز
Mundire ndaramutse ndabifurije ikaze bakunzi bacu bakunzi badusuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Neri mwiza ndahimbawe no kubana namwe muri no gahunda y'umuziki. Uyu munsi ndabazaniye umuziki wo muri Afrika y'uburengero. Umuziki wo muri ico gice cy'Afrika twugaburamwo kubiri. Umuziki w'Ikiyisilamu n'idini ririmo abantu benshi mu bihugu bigize uwo mugabane wa Afrika n'umuziki usanzwe. Uyu munsi nifuje kumvisha zimwe muri iyo muziki isanzwe. Reka ntangure ndamenyesha ko Afrika y'uburengero igizwe n'ibihugu 17. Ibyo navyo ni Senegal, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Congo, Benin, Cap Vert, Ghana, Guinée-Bissau, Gambie, Liberia, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Mauritanie na Togo. Bamwe mu baririmbyo muri ivyo bihugu vya Afrika y'uburengero baraciye biracika. Ndabashikiriza zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane mwumvirize uburyohe bw'uwo muziki wo muri ico gice ca Afrika. Reka dutangure. Cha Senegal iyo ndirimo mwumva yitwa Tadja Bon ni muri rinje mu nya Senegal yitwa Ismaello. Uruga Wikipedia rutubwira ko Tadja Bon ari umusi mukuru muri Senegal w'abana bari mu idini rya Islam. Amajambo ari muri iyo ndirimbo ahamagarira abana gusenga Allah. Umuririmbyi Ismaello yayisohoye mu 1992 ikaba iri mu rurimi rwa Wolof rurimi sanzwe ruvugwa aho muri Senegal. Muri Guinée, uwaririmbyi baho uwitwa Mori Kante yarafashije ngo umuziki wo muri Guinea cyane cyane Guinea Conakry ngo umenyekane. Nguyu mu ndirimbo yabaye ruranganiranwa yise Yekeyeke yasohoye mu 1988. Indirimbo y'urukundo yadandajwe ku nshuro zirenga miliyoni 5 muri Afurika yose. Cha Côte d'Ivoire ico gihugu cyo muri Afrika y'uburengero gifise abaririmbyi benshi cyane babaye rurangiranwa n'indirimbo ziryohera abazumvirira. Muri ico gihugu abaririmbyi benshi baho baririmba mu rurimi rw'Igifaransa. Ni kubera ico gihugu cyabise cyane iragi basigwe n'Abafaransa ku ntwara ya gikoloni. Ndabahonje umwe muri abo baririmbyi yitwa Daouda Kone yaririmbye indirimbo La femme de mon patron cyangwa umugore wa databuja. Iyo ndirimbo yasohotse mu mwaka wa 1984. Abakunzi b'umuziki wa kera baribuka inkuru iri muri iyo ndirimbo. Umushoferi yakunzwe n'umugore wa Sebuja. Daouda Kone mu ndirimbo ziwe yavuga ibiba mu buzima. La femme de mon patron ni Daouda Kone wo muri Côte d'Ivoire.
Malgré leur beauté angélique, quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Situation, je ne trouve pas de solution. Car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. Puis dans tous les cas, je n'ai pas tellement le choix. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, elle va se venger de faire. Je peux dire si je dis oui, si je dis non. Ah, quelle histoire, ah, quelle affaire. Que faut-il faire? kwe. Mais si je dis non, la femme va se venger pour tout rouiller. Ah, quelle histoire, ah, quelle affaire. Que faut-il dire, que faut-il faire. Si je dis oui, si je dis non. Ah, quelle histoire, ah, quelle affaire.
Ndani izo ndirimbo zo muri Afrika y'Uburengero. Agolo ni ndirimbo y'umuririmbyikazi Angelique Kidjo yamuka mu gihugu cha Benin muri Afrika y'Uburengero. Iyo ndirimbo Agolo iri mu rurimi rw'Ikinyoruba uvugwa muri Benin. Angelique Kidjo yasohoye Agolo muri 1994. Ni ndirimbo y'umukurikirane gw'indirimbo yise Aye isigura ubuzima. Agolo ivuga ku ngorane y'ibidukikije. Agolo woni Angelique Kidjo muri dususuruke twumvirize indirimbo zo muri Afrika y'Uburengero.
Take.
ira di Luz America. Ziga nilo ndi sifuruka. Uyu munsi turi ko twumviriza umudiho w'indirimbo zo muri Afrika y'uburengero. Tuje mu gihugu cha Mali. Indirimbo Afrika ni y'umunyamali yitwa Salif Keita. Uyu ni umwe mu baririmbyi bakomeye w'umuziki wo mu gihugu cha Mali. Salif Keita agenda ni indwara y'ubunyamwema ikitamubujije guteza imbere muziki wo muri Mali. Ngo uyu mundirimbo yise Afrika yasohoye mu 1995. Afrika. Abasore Barabas na Master Just bakomoka mu gihugu cha Togo cyo muri Afrika y'uburengero. Abo basore bahurikiye mu mugwi Tufan wabayeho kuva mu 2005. Uyo mugwi watangukanye ubushimwe bwinshi nk'umugwi wa mbere mwiza w'Abanyafrika mu 2017 nk'umugwi wa mbere w'Abanyafrika baririmba mu rurimi rw'Igifaransa mu 2018. Babatagira Les Fils du Vent cyangwa abahungu b'umuyaga. Indirimbo yabo bise C'est pas normal irarenza inshuro miliyoni 6 n'igice z'abayiravye ku rubuga YouTube.
Il a le way, il faut juste follow. C'est pas non normal, c'est pas non normal.
C'est tout fait.
tubandanye yemi alade Wizkid Simi Davido Bonaboy Fela Kuti n'abandi benshi ntankeka ayo mazina murayaje mu ndirimbo z'ikinyafrika zirimbwa cyane cyane muri rurimi rw'icyongereza abo ndagaguye n'abaririmbyi bamuka mu gihugu cya Nigeria mu burengero bwa Afrika turetse abo hari n'urundi mugwi ugizwe n'abaririmbyi bamuka muri Nigeria witwa Peace Square umugwi ugizwe n'abasore babiri b'amahasa Peter na Paul Okoye batanguye kumenyekana nk'umwe mu mijyi y'abaririmbyi b'Abanyafrika ukomeye guhera mu 2010 baronse ushimwe bwinshi ngiyi imwe mu ndirimbo zabo nibaza ko mwibuka yitwa No One Like You yasohotse mu 2011 indirimbo y'urukundo amasanamu yayo yerekana bariko bagira umugeni No One Like You ni indirimbo ya Peace Square y'abasore babiri Peter na Paul Okoye
My angel, my one and only, the only one that I'm missing. When they bring me joy and blessings, you know that I love you, and I can't wait to say I do. But before we walk down the aisle, I just wanna let you know that you're divine. That you'll be the finest thing I see, and you're the brightest. The way you the shine, the bling like me, you're the highest. Only one lover, and I just wanna let you know that no one be like you. See, I don't go different place, my house in many places. No one be like you. So they can't replace you, cause you are a blessing. No one be like you. You're driving me crazy, cause you are my baby. No one be like you.
Afrika y'uburengero igihugu cha Cape Verde nacyo nyene cyarasohoye abaririmbyi benshi icyo gihugu kiri mu ibahari Atlantique muri icyo gihugu bavuga cyane cyane indimi zibiri igiportugal n'igicreole mu ndirimbo zo muri icyo gihugu cha Cape Verde nabahitiyemo Soldade ni indirimbo y'umuririmbyikazi rurangiranwa Cesaria Evora Soldade muri rurimi rw'igicreole cyo muri Cape Verde bisigura agahinda umuntu agira iyo yavuye mu gihugu cy'amavukiro iyo ndirimbo irimo inkuru y'ubutandukana kw'abantu babiri bakundana umufasoni Cesaria Evora yisohoye mu 1992 na we yitaba Imana itariki 17 ukwezi kwa 12 mu 2011 Soldade ni Cesaria Evora
Soldado, soldado, soldado. sabes que sé, hace días que voy a voltar. Si vos crees, preguntas, crees. Si vos crees, preguntas, que sé, hace días que voy a voltar. Toda, 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 desde mi tierra se me clavó.
Ndangirije kuri ndirimbo Wari Bana ni ya Seydou Kone umunya Cote d'Ivoire azwi cyane ku izina ry'ubuhanzi nka Alpha Blondy abakunzi b'umudiho wa reggae muhimbagwe ndabivuze ko gahunda y'umuziki ku yabijwe rya Amerika uyu munsi twarabiye hamwe zimwe mu ndirimbo zikomoka canke zaririmbwe n'abaririmbyi bo mu bihugu bya Afrika y'Uburengero nizere ko mwahimbawe akanya katubanye gato twayikumbiriza n'izindi nyinshi nari mwiza nzogaruka vuba urugo na mahoro akiwani na gasaga.